Inama nkuru y'umutekano mu Burundi irashima ingene umutekano wifashe mu gihugu cyose inyuma y'inama idasanzwe y'intwazangabo mu gisirikare igipolisi n'iperereza hamwe na bamwe mu bajejwe intwaro n'indongozi z'igihugu bagize iyo nama nkuru umukuru w'igihugu yarayirongoye yatangaje ko abanyagihugu basigaye barifatiye mu minwe kubungabunga umutekano biciye mu makomite y'umutekano ku mitumba ni inama yabaye ku munsi wa mbere n'uwa kabiri w'indwi ibyayivuyemo bikamenyekana kuri uyu wa gatatu umunyamabanga ntarigayezwa w'iyo nama nkuru y'umutekano yatangaje ko ikibazo gikomeye gisigaye ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo Colonel Pierre Claver Nzisabira yamenyesheje ko aricyo gituma mu Burundi bwarungitseyo abasirikare kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho
abagize inama nkuru y'umutekano mu Burundi bafashe umwanya ukwiye wo kwiheza ibijyanye n'umutekano mu karere k'ubuseruko bw'igihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Ni muri iyo ntumbero igihugu cyacu cyafashe ingingo yo kurungika ingabo zizokurikirana iyo migwi y'iterabwoba mu karere ka Kivu y'Epfo kugira ngo ziyiteshe kubandanya guhungabanya umutekano muri Congo no mu Burundi.
Nao atagitigire c'abasirikare bagiyeyo yavuze umuvugizi w'igisirikare cha Congo kigwanireza umwanse mu ntara ya Kivu y'Amajepfo Lieutenant Marc Elongo yemeje kundwi iheze ko abasirikare b'abarundi binjiye muri Congo ari 600 bashike mu kambi ya Ruberizi amashami yigenga nkuru na nigwa yarenga 100 force n'abanyepolitike bari mu Burundi nka Gatongwasa akomeye mu batavuga rumwe na leta bariyamirije icyo gikogwa bakavuga ko gite nibwirizwa wa shingiro bikinugwanwa ko abasirikare b'abarundi bagiye muri Congo mu mpera z'ukwezi guheze ayo mashirahamwe yigenga yandikiye umukuru w'igihugu amusaba guhagarika iyo ngingo yamara umukuru w'igihugu siko yabibonye mu nama nkuru y'umutekano nk'uko bishikirizwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa wayo
aha mwamenya neza ko ibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi yemerera umukuru w'igihugu kugomora ingabo no gukoresha ingufu za gisirikare mu gihe cyose bikenewe mu ntumbero yo kubungabunga umutekano w'igihugu n'abakibamo yashira icyizere ku gikorwa cy'iteka ingabo z'u Burundi zigiye kurangurira muri icyo gihugu kibanyi nk'uko zisanzwe zitera iteka igihugu mu bindi bikorwa byo kugarukana no kubungabunga amahoro mu bindi bihugu
imwe mu mihari igwanira mu buseruko bwa Congo iriyamiriza uwo muzo w'abasirikare Red Tabara umwe muri iyo mihari yitwaje ibigwanisho igwanya leta y'u Burundi watangaje ko wamaze kumenya ko abasirikare b'u Burundi bajanywe no gutuza abo bagwanyi b'abarundi ejo rya Amerika twagirageje guhamagara umuvugizi w'uwo muhari ku murongo wa telefone yo muri Congo akoresha ariko ntivyadukundiye ko tumuronka bagenzi we batubwiye ko ahari mu mashamba ya Congo bigoye ko imirongo ya telefoni hafata yamara mu itangazo washize habona ijwi rya Amerika rifise umuhari Red Tabara uvuga ko witeguriye kugwana uwo muhari uvuga ko wari umaze igihe kinini ugwana n'abandi basirikare b'abarundi naho bitari bwavugigwe ku mugaragaro uwo muhari wemenyesheje kandi ko utazo kwigera wica canke ngo urondere gusahura abanyagihugu ataco bazira ahubwo kuzoruhuka utembagaje ubutegetsi ugasubizaho amasezerano ya rusha gutyo ko utazotenya kugwana n'izo ngabo z'u Burundi zabusanze mu birindiro mu buseruko bwa Congo ico bikoze uwo muhari Red Tabara uvuga ko ibiganiro ari byo bizokemura ikibazo c'umutekano muke mu Burundi no mu karere nk'uko imijyango mpuzamakungu nk'uw'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ubumwe bwa Afrika n'ishami mpuzamakungu ONI yabihanuye inama nkuru y'umutekano mu Burundi yoyo ihamagarira iyo migwi gushira ibigwanisho hasi maze igataha mu gihe aha iyo nama nkuru y'umutekano ihamagarira urwaruka rw'impunzi z'abarundi yibaza ko ruja muri iyo migwi gutahuka
yarateye akamo na cane cane urwaruka rwahungiye mu makambi ya Nakivale na Mahama gutahuka mu gihugu cy'amavukiro nanone u Burundi n'umuvyeyi wa bose kandi abarundi bakaba babarindiranye igishika
yamara bamwe muri ubwo rwaruka ruri mu makambi y'impunzi bavuga ko atamigwi y'abagwanyi bajamwo ariko ko badashobora gutahuka vuba kuko umutekano wabo utoba wubahirijwe
twena cibi turaba ko kuko mu Burundi nta mutekano uriyo
sindagira gutahuka yego abantu bagenda nibitahukire twena twe dusigara amahoro nitwabona hari amahoro tuzotahuka
nabyo niteguriye guhunguka kuko icyo nahunze ntikirahava nahunze agatotezo hakiri amacakubiri afatiye ku byiyumviro by'umuntu bwo kwihutira gufata bajya abantu bimbonera kure bakabashira munsi y'ubuyobozi bwabo kuko harimo aba imbonera kure zirusha ubutegetsi buramatari cyawibaza nk'umunyagihugu mutoyi wewe.
Inama nkuru y'umutekano mu ngingo yafashe harimo gukoresha ingufu zose kugira ngo umutekano wubahirizwe mu gihugu, ndetse umunyamabanga wawo akaba yavuze ko bibaye ngombwa ko n'ingufu za gisirikare zizokoreshwa. Pierre Clavier, inkuru Kigali, ku bwijwi rya Amerika.